Iri ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe inshuti neza mututeze amatwi. Uri kumwe na Fidene Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha. Imwe mu migambwe n'amashirahamwe mu Burundi ntishimiye urutonde rw'abazogira umugwi ujejwe amatora mu makomine y'Uburundi.
Niko nababwiye ko ibirego byanyu mu gisepe ni wasanga bifite ishingiro hari byo uzokorerako ushobore guhindura ibina bibiya mugabo n'utasanga bifite ishingiro urashobora kugomiza urutonde uko rumeze.
Uyo ni waserukiye umurwi sesi mu gisagara cha Bujumbura. U Rwanda rwiteguriye kwakira inama mpuzamakungu yiga ku ruhara rw'umugore mu iterambere ry'umuganga umuryango n'igihugu bita Global Gender Summit 2019 izo mu kwezi kuza ku 11. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho sentare nkuru y'intara ya Karuzi yaraye ihanishije umunyororo w'imyaka 5 Etienne Ndayizeye atwara umugambwe Senel muri komine Buhiga muri iyo ntara. Etienne Ndayizeye yagirizwa gutanga ibigwanisho atabifitiye uruhusha. Abayobora indongozi za CNL igira abaye indongozi ya CNL igiri ya gatandatu muri Karusi ihanishijwe umunyororo mu manuko bushira urengero mu ntara za Bururi naho hari izindi indongozi zibiri za CNL zatawe muri yombi. Ibindi kuri nkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Eloge buri kaneza.
Etienne Ndayizeye yaburanishijwe mu ntara y'Icese y'Ikibiriraho kuri uyu wa kane mu ijoro muri sentare nkuru ya Karusi hagati na hagati yashira ubuseruko bw'igihugu. Urubanza rwamaze amasaha arenga 4 rukaba rwagiye kurangira bwije cyane nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro. Uwo munyamabanga mugambwe Senere muri komine Buhiga yari yahagaritswe ku munsi wa gatatu mu gitondo imuhiriwe ku mutumba wa Shanga hazwi nko kukamahoro. Uwo munsi igipolisi cyagiye kumusaka kihasanga grenade, imyambaro y'igipolisi n'ibikono bibiri by'amasasu kandi byuzuye. Izo vyafatiwe munsi y'igiti civoka inyuma y'isakwa ryabaye mu nziwe ariko igipolisi kibura ikintu na kimwe kitemewe kihatora. Umwe mu bari baharagira ati ni nkaho igipolisi cari kije gutora ibintu cabitse. Abapolisi berekeje aho hantu nyene vyari nk'uko umengo bari bahazi. Ikindi nta rume na rukeya rwari kuvyafashwe vyaraboneka ko ari umuntu yabihateretse mu kanya gato imbere y'uko igipolisi gishika. François Xavier Ndaruzaniye umukuru w'ishirahamwe rihane hagati y'akazi na muntu izere ntiwihebure akaba anavuka aho muri Karusi ari mu bavuze cyane ku ifatwa ry'indongozi ya Senere.
Twarumvise bavuga yuko ari igipolisi cyo cabishizeho ariko sivyo kandi muri politike ni kimikino ya politike kinwa. Kandi byaragaragaye yuko no muri komine Nyabikere utwara uwo mugambwe muri komine Nyabikere yarafatanywe grenade muhira iwe. Icyo rero mwisha mu gihe akazi na muntu ze niwe bure twagomba dushikirize nuko bwa mbere twagomba tuyamirize iyo ngendo mbi. Iyo umuntu w'umusivili atunze ibigwanisho atabirekuriwe ni bibi cyane. Abafisi yindi ntumbero ya politiki itari nziza yuko uzohavura ahungabanya agateka akazi na muntu nagateka ka muntu ka mbere n'ubuzima bigaragara ko igamije kuzohungabanya umutekano w'abene gihugu na cyane cyane muri iki gihe twimirije amatora.
Ariko abanywanyi ba Senere n'abahenshi bagiriza abajejwe intwaro ubutungane n'umutekano kutaborohereza. Epimake Mugisha arongoye Senere muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu yabigarutse ko mu minsi iheze hariko hugururwa ingoro y'uwo mugambwe ku rwego rwa komine.
Bugendana Bugendana sinya kubivuga inyankamara yihohotewe niyo bishitse kitwara mu butungane itunganirizwa arapfungwa bonyine bashatse bakamurekura canke utwiwe yabamutwaye ntadusubizwe. Abami mu gihe tuba tubanzi kuko n'ababanyi ni bene wacu ni inshuti n'ababyara ariko bobo umenga bafise ikibakingira gikomeye cane tutazi ico aricyo. Turafise n'indongozi agomba kwita abategetsi turabona neza ko aho duciye hose bagenda baduteka imitego. Tuvuga yuko dukunda guhura n'ingorane cyane cyane zo gukubitwa kutwiba amatelefoni kuguma aho duciye hose baduteka intoki. Ahandazi twabonye na kare abaje gufata amasanamu kugira ngo baze kuyatanga mu nzego n'amapurake y'amamoto twabonye ko bayanditse. Hanyuma no mu gatondo hariho umutumba hariya kuva tuvuze ko tutokugura ingoro ngaha baciye bategura kuza kudutegera mu nzira reka nuko iyo misore yabo barayitegura vy'ukuri bikwiye. Ibyo batwagiza mu manama bakoresha ku mitumba no mu bucimbiri udukorana n'abakoroni dukorana n'abasi
mu biba byose. Ndaruzaniye abafite icyo hanubura muri rusange
twagomba dusabe yuko abanyepolitike ubu bogerageza bagakoresha inzira atari violence amajambo yabo ka amajambo yubaka bagakoresha abene gihugu bari mu migambwe yabo batashaka kubacanishamwo badashaka kubajyanisha nasaba kandi yuko abashejwe intwaro ajejwe umutekano bogerageza kuzabarakurikirana ntihagire umuntu umwe ne gihugu ahonyangirwa amateka yiwe kubera adasangiye umugambwe n'uyu canke nuriya
ndayizeye yujuje igitigiri cy'indongozi zitandatu za senere mu ntara ya Karusi zimaze guhanisha umunyororo muri uyu mwaka hakaba harimo aho zawutwara mu ntara babiri muri bo bagirijwe icaha kimwe nawe co gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha muri indwi kandi mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero harafashe ubutwara umugambwe senere muri komine Buyengero kuva ku munsi wa kabiri Celestin Niyongabo afungiwe mu gasho ka komisari y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara igipolisi cyavuze ko hagaritswe kumva z'amatohoza ariko Bed ntakiriruta twari umugambwe ku rwego rw'intara amenyesha ko ayo matohoza atawigeze yerekana icyo afatiye ko bamwe mu banyagihugu baba hafatiwe Niyongabo bakeka ko yobazize urugendo bagatonwa rwasa umukuru w'umugambwe senere yagize ngahe Buyengero kwa mungu heze bamwe mu bajejwe intwaro baba bavuze kwibikorwa yakoresheje bitari byasabiye uruhusha mugabo utwara umugambwe mu ntara vyamirira kure yakemeza ko inzego zose zibijejwe zari zabimenyeshejwe kuri uyu wa kane na Hibururi mu manuko hahagaritswe utwara senere muri komine Rutovu Felix Nduwimana yaciye ajanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi aho nyene mu Rutovu yoba yagirizwa kuba yaranze kwita umutahe umushikiriza manza mu ntara ya Bururi Abashyirahamwe yigenga y'abarunda mwamwe ayo mu karere na mpuzamakungu harimo Human Rights Watch rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu yemeza ko banywanyi b'umugambwe senere wa gatonrwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka bakorerwa ihamwa kandi bari mu bakomeza guhunga igihugu nubwo hari impunzi ziko zatahuka ku bushake bwazo Eloge Urika neza Nairobi juri Amerika
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru Urwanda rwiteguriye kwakira inama mpuzamakungu yiga ku ruhara rw'umugore mu iterambere ry'umuryango n'igihugu Global Gender Summit 2019 izo amkwezi kuza ku 11 tegurwa ni banki y'isi yose banki ya Afrika ijejwe iterambere n'ayandi mabanki akomeye ku isi mu kiganiro n'abamenyesha makuru mushikiranganje ajejwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango yavuze ko abazo kwitaba iyo nama bazorabira hamwe intambwe umugore ageze ko mukoronswa ingurane mu mabanki n'ingorane zirimwo Pierre Claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri inkuru
Iyo nama izoba mu kwezi kuza izohuza abantu hafi igihumbi barimo abakuru b'ibihugu abatambukanye babo bafise imijyango y'iterambere abaserukira amabanki akomeye ku isi nk'ibanki y'isi yose ibanki ya Afrika ijejwe iterambere ibanki z'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye bya Afrika no ku isi ikigega cise c'iterambere FMI abikorera utwabo amashami yigenga n'abandi Ni ku nshuro ya mbere y'inama mpuzamakungu yitwa Sommet Mondial sur le Genre ibereye muri Afrika igira kane zitatu za mbere zari zimaze kubera Buraya no muri Amerika mu kiganiro gihaye abanyamakuru umushikiranganje ajeje uburinganire n'iterambere ry'umuryango yavuze ko u Rwanda rwahiswemo kubera ruri mu bihugu bya mbere byitaho iterambere ry'umugore muri Afrika ndetse no ku isi mu byo abazo kwitaba iyo nama bazorabira hamwe harimo kuraba intambwe umugore ageze ko mu kuronswa ingurane mu mabanki n'ingorane zirimo Soline Nyirahabimana avuga ko aha abanyarwandakazi bateye intambwe
ibyo tugezeho iki gihe iyo turimo kuvuga ngo umugore ejo yasabaga uruhushya kugira ngo akingure konti bank account none akaba afite uburenganzira bwo kuyikingurira none akaba afite uburenganzira bwo gukoresha technology akanayikingura yicaye iwe akoresheje telefone tubona urugendo umugore yakoze ari urugendo rwiza akaba afite umutungo mu byerekeranye no kubona uburenganzira ku butaka ubutunezezwa no kuvuga yuko 38% b'abagore batsinguzanyo kugeza muri 2018 nyuma yuko itegeko rimaze gutambuka ribaho uburenganzira ku butaka
Ujeje ugisata c'uburinganire mu banki ya Afrika ijeje iterambere imwe mu mabanki yateguye inama ashimangira ko guhingurane n'umutahe abakenyezi ari imwe mu nzira yo guteza imbere umuryango n'igihugu muri rusangi
Number 1 scaling up innovative financing After all, we're the finance.
Madame Vanessa Mungar atubwa mbere kazobara kajyo keza ko guha inguvu amabanki atandukanye kugira ngo yongereze ingurane aho umugore hagwizwe n'ubujyo bushasha bworohereza bugatinyura abagore muri ico gisata gucyo biteze imbere ndetse bitume bagira nijwi rishika kure baje no mu nzego zifata ingengo bongere bavugira bagenzi babo
The third dimension and not the least is ensuring women's participation and voices
yibutsa ko ibanki aserukira yiteguye gufata mu mugongo imigambi y'iterambere y'abakenyezi. Aha umushikiranganje Soline Nyirahabimana yemeje ko no muri ico gisata c'inzego zifata ingengo mu gihugu abagore bari ku rugero rw'ibice birenga 60% yamara ntayisha ko akiri imbogamizi ku vyerekeye uburinganire bw'umugore n'umugabo.
Ntabwo turageraho tugana, ariko turi ku rugendo rwiza. Imyumvire rero haraho ikiri hasi, aho abagabo benshi n'abagore ndetse batabyumva kimwe muri uko kujya muri iryo terambere ry'uburinganire, ni naho usanga bigira n'ingaruka rimwe na rimwe ugasanga harazamo n'amakimbirane n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ariko ikirenze kuri ibyo, dusabe n'ababyeyi tubifatanyemo, nuko aba bana bato turimo kurera abahungu n'abakobwa tubarera tubumvisha yuko bose ari abana kimwe, bashobora gukina imikino imwe, bashobora gukora imirimo imwe, bashobora kubana mu buzima batitaye kuvuga ngo hari usumbye undi, hari uwo mpa agaciro kurusha uwundi.
Muri iyo nama izotangura itariki 25 gushika kuri 26 z'ukwezi kw'11, abazoba bayitabye bazorabira hamwe kandi ingene izo nzitizi zovaho mu Rwanda hamwe no mu bindi bihugu cane cane vya Afrika. Abateguye iyo nama bagezwe n'urusobe rw'amabanki n'ibigo by'iterambere ku isi, nk'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afurika ijejwe iterambere, ibanki z'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye bya Afurika no ku isi, ikigega c'isi c'iterambere FMI n'abandi. Pierre Clavin Inkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda, sentare ya gisirikare yatangiye kumviriza kwiregura kw'abagirizwa gukorana n'umugwi urwanya leta y'u Rwanda wa RNC. Uza imbere y'abandi Major Habibu Mudasiru, umukuru ke mu gisirikare cy'u Rwanda, niwe yatanguriye abandi yemera ibyaha byose yagirizwa mbere abisabira imbabazi. Asomutakaboyi adufitiye ibindi kuri inguru.
Mwiburanisha ryo kuri wa gatanu rukiko rwahariye umwanya baregwa n'abunganizi babo, Major Mudasiru Habibu wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda yisobanuye ku byaha byose aregwa uko ari bine. Yisobanura ku cyaha cyo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, Major Mudasiru Habibu yavuze ko iki cyaha cyemera kuko atabasha kugihakana kandi ari imbere yabo yarakuriye muri iyo gisirikare. Ku cyaha cyo kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho, Mudasiru yavuze ko atagikoze kuko atigeze agira ibikorwa akorera ku butaka bw'u Rwanda, ndetse yongeraho ko atigeze agera no ku mupaka w'u Rwanda. Yasobanuye ko naho yabaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bikorwa by'urugomo yigeze ahakorera. Ku kirego cyo kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara, Mudasiru yiregura, yemeye iki cyaha cyo gukorana n'ibihugu by'amahanga, ariko avuga ko igihugu cya Uganda kitigeze kumufasha mu byo yakoze byose yiteguraga kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyakora Mudasiru yemeye ko yafashijwe n'abayobozi bakuru bashinzwe umutekano mu Burundi. Uyu mugabo wari usanzwe afite ipeti rya Majoro mu ngabo z'u Rwanda yavuze ko aba bayobozi bakuru mu ngabo z'u Burundi aribo bamufashije kugera muri Congo. Icyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi, Mudasiru yavuze ko atari we wawuremye, ahubwo yasanze uwo mutwe uriho. Mu kwiregura kwe kandi hagiye humvikana bimwe yemera n'ibindi avuga ko atabikoze, ariko asoza kugira icyo avuga ku birego by'ubushinjacyaha. Yavuze ko byose abyemera kandi akaba bisabiye imbabazi. Umwunganizi we Maitre Paulo Mulisa yabwiye urukiko ko ibyo ubushinjacyaha burega Habib Mudathiru ari we wabibibwiriye ubwe yahereye ko asaba urukiko ko rwazakomeza urubanza mu mizi ibyo gukomeza kuburana kwifatwa n'ifungwa by'agateganyo bigahagarara muri sasobanuriye urukiko ko asanga nta yandi maperereza akenewe n'ubushinjacyaha kuko byose uwo yunganira yabibabwiye mu bandi bari mu mwitsinda rimwe na Mudathiru benshi bavuze ko bageze mu gihugu cya Kongo bari bazi ko bagiye guhabwa imirimo ikomeye kuko batari bazi ko bajyanywe mu gisirikare ubushinjacyaha bwababajije impamvu batagerageje kuva muri icyo gisirikare abaregwa basobanura ko byari bikomeye kuko uwagerageza gutoroka yahitaga yicwa nubwo abaregwa hafi ya bose bemeye ibyaha baregwa ndetse bamwe bakagenda bavuga ko hari ibyo bemera ibindi bakabihakana umugande Suleiman Rugandura ari nawe mukuru mu baregwa bose ufite imyaka 56 yahakanye ibyaha byose aregwa avuga ko yagiye muri Kongo agiye gushaka akazi ko gutwara ikamyo yavuze ko ku myaka ye atari kujya mu gisirikare kuko atagishobora kurwana uyu ushinjacyaha bwavuze ko Suleiman akwiye kwitonda kuko yabaye mu mitwe ya gisirikare inyuranye y'inyeshyamba bityo akaba yarazi icyo akora usibye abari gukora 24 ubushinjacyaha bwanasobanurira uruhare rw'abandi bantu bakunze kumvikana mu rukiko barimo General Kayumba Nyamwasa ubushinjacyaha bukavuga ko ari we wari uyoboye ibikorwa byose byari bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda hanumvikanye kandi Ben Rutabana nk'umwe wagiraga uruhare mu kohereza amafaranga yatungaga aba barwanyi abaregwa bose baraye batarangije kwisobanura urubanza rukazakomeza ku wa mbere w'icyumweru gitaha Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta barundi baba mu mahanga abagenda batahuka batari bake kugira bafashe ibihugu byabibarutse ku munsi wa gatanu tubashikiriza intererano y'abakenyezi n'abigeme mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiye na Dr. Cynthia Nduwayo mwigeme w'imyaka 28 aheruka kuronka urupapuro rw'umutsindo mu buvuzi bw'amenyo muri kaminuza y'igihugu cya Philippines Dr. Cynthia yiteguriye gutaha mu Burundi mu mezi make kugira aterere muri ico gisata atangura avuga ku bisata by'ubuhinga bwo kuvura amenyo
kuvura amenyo kitabatita abadantiste umuntu wese atwumva avuga ngo ngo umudantiste yiyumvira gusa guhongora amenyo ariko si ibyo byonyine dukora ubu igisata cyo kuvura amenyo cyarateye imbere cyane gusa guhongora amenyo turafite ibindi bintu dukora guhongora iryinyo ni procedure ya nyuma dukora iyo tubona ko iryinyo tudashobora kurisova cyangwa kurivura ngo ryongere rimere neza rero ibyo guhongora kera abaganga kera barahungura kubera uburyo butari batari bamenye neza ku bintu bakira bavura ubu hariho ibisata nka birenga bigera nka bine cyo tuvura icya mbere yatanguye kuri nze niveau simple abantu bose bamenyere ibyo ni byo guhoma iryinyo iyo uje kwivuza tukabona ko iryinyo ryawe infection ikiri ntora dushobora kuyivura turayihoma neza aho infection iri hejuru itarinjira hagati cyane mu ryinyo itarashika indani cyane aho turayigukomera dukoresheje amamateriyeli yacu nyine artificiel ariko nyine avura iryinyo tukarigukomera iyo procedure yitwa restorative dentistry aho ya ama iyo procedure dukora twavura ikinyigishi hari igihe usanga umuntu arwaye indwara y'inyigishi bamwe usanga bitosa ugasanga bavuye amaraso aho icyo gisata cyitwa periodontal treatment aho umwe turakuvura ikinyigishi tukagufasha kugira izo ngorane zo kwigoza cyangwa kunuka mu kanwa tukabigufashamo n'ikindi gisata cya kabiri hakaba hariyo n'ikindi gisata cya gatatu twita prostodontics aho ahanini ho tugukorera amenyo artificiel tukagenda tukayafabrika mu mawizine hama abatekinisiye bakayakora tukayaguterera mu kanwa aho ni ukuvuga bamwe usanga tuvuge nk'abantu bashaje badakifisha amenyo mu kanwa turabakorera amenyo artificiel tukayabaha
ku batabyumva cyane artificiel ni ukuvuga nk'uko babivuze iryinyo ryahinguwe mu ihinguriro rikazanwa rigasa n'iryinyo ryawe bakarishiramo
yego aho hari gusanga biterwa aho bamwe usanga barataka teleni ya wa kimati watu ya chani wa adini mamu kwa waka ameni ya waka waka hongo waka hongo wero akabali uniki ndi bisata chitua orthodontic kuja kuharibu usangama mifuati simatani kwa sangabilo na neze neza na panti neza mukano nchoki ndi bisata ya wani cha orthodontic wangu dushamo ndifuka braces
Braces ni ukuvuga bya byuma tuhora tubona abantu bafise mu kanwa byo kwegeranya amenyo neza.
Nishikira imizi chakubuta imizi yinyo kwa yinyo hayo tati usanga ili kolekte imizi iyo infeksi ya maza kushika iyo nguwa rajia kinyo ya maza kushika mwini dani haoni hamwe ufise kukopisho mbibiri kwa saa kuli hongo racha mituka ufisu buja tuka mkurela ili mtituka kuhutu kanazi mawero endodontics ni root canal to gukorera no kuvuga ko dikuramo ya miti yabaye infected tukaje n'ukubita ngo imiti ituma igihe rutarikongwa kuko guhongora ibintu bya nitiza kugumana igihe yaba natuye tubagira igihe kuko se mukene mukene ngo kugira igihe cya miti yugumite mu kanwa rero endodontics ni procedure rero dukoresha kugira ibintu byawe ntituriye umugore
Reka rero ku murongo wa telefone ndabwiye ko hariho abandi banywanyi bipfuza kubabaza ibibazo n'ivyumviro turi kumwe na Innocent urakoze kwihangana Innocent aduga ku ijambo
inyo iyo yagize iyo yagufashe iri kujya bonbenga mutyo waje no kurikurayo
muganga arasiguye ko hariho ubundi buryo bwinshi cyane budasaba kurikurayo
ariko kesho ubwo buryo bundi uba buhaga iyo ukenye urumva ubwo buryo ntunabushikira yaho babo gukorera
docteur mu byo wabonye uburyo bwo gukura mu iryinyo nubwo benshi abari cyo baca basaba canke baca babwirwa gukora uburyo bwo kuri homa byo babingana no kuri kuramwe
mu bihugu mu Burundi bya nta buryo bwinshi bwadufise kandi birumvikana iyo umuganga akubwiye ati turarihongora kubera igihe umuntu adashobora kwihanganira iryo ryinyo kandi ata uburyo umuntu aba afite umuganga akiri gukura mu birumvikane y'abaganga bafashe iyo desisiyo rero ubwo buryo bundi dufite bwo guhoma amenyo buratsinze cyane kandi biragora gutanga iyo serivisi nawe uri muganga udafite uburyo bwo kubizana aho uri ufashe umuntu rero iyo niyo ngorane usanga abaganga benshi mu Burundi bafise nta buryo kandi n'abanyagihugu nabo nta buryo baba bafite kugira baronke iyo procedure za orthodontics za endodontics kugira ngo tubashe twahomera amenyo ugasanga ishusho ya nyuma niyo guhongara amenyo izo ni zimwe mu ngorane abaganga bahura nazo mu Burundi
Urakoze cyane reka twakire n'uwitwa Jean-Marie Mahoro neza Jean-Marie
Sanzo ibintu bijyanye n'amenyo ya numva umengo umuti wajyo mu kuri forasa uko biri bari giri kose sende kuri none ka bizo kuri ho mara umuntu yakabisa n'izokora sinzi ko kuko nta ndabona abantu bazamvuga mbona ngo ayo mpakaro rero
Uti kuri homa uti buhinga bwo kuri homa wumva kuri wewe atari ikintu gishoboka
oye n'ubumwe n'ishaka uko hari gihe benshi bakubwira ngo shiramo essence cyane bakakubwira ngo zino twe tuntu nk'ibinini ariko hari zimwe cyase aho kujya none wumva aho hamwe bari ho manzi bari ho meje cyane bisubira bigahera hama rigasaye kakuje
gaka muganga tumwe
twaje ari kuri kurayo
Yakoze cyane Jean-Marie yakoze cyane Dr. Cynthia kubijanye nkuko wabivuze ubuhinga ntiwari bwinshi cyane mu gihugu hariyo abantu nkuko mvise Jean-Marie adatahura ukuntu umuntu ushobora gupfa guhoma iginyo hama ububabare canke ukabumuvuye usigura neza kumbure ubwo buhinga bwo guhoma amenyo ingene buba bwifashe nibintu abantu bakunze cyane nkiyo rihongotse canke nkiyo rimenetse canke nkiyo rigwaye rikabora dusigurire muri make ubwo buhinga bwo kuhoma iginyo.
Hari ingorane, hari nibaza sinumva abantu benshi baragira negligence yo kujya kuraba abaganga b'abadantiste cyangwa kujya kwipimisha kuraba iginyo. Iyo umuntu yamaze kumva ububabare iginyo rimubabaza, ni kuvuga yuko iryo ginyo riba rigeze kuri stage ya nyuma,
ku rugero rwa nyuma
rwo kurivura. Kenshi rero iyo bababara cyane bashyitse, ushobora gusanga iryo ginyo tutanashobora no kurigirira endodontics tukarikuramo. Ariko hari igihe iyo baje imbere tukabona ingorane itarashika kure, turashobora kubigukorera bikazongera akamara nk'imyaka 10-15-20. Rero hariyo abantu usanga bakwitse n'uburyo bwo kujya kumudantiste kwipimisha, ariko ntabyo bakora. Ubu rero kuri abo bantu usanga bafite uburyo kugenda kwipimisha neza, kugira dental check-up rimwe nko mu mwaka cyangwa kabiri ku mwaka, umuganga akakurabira ahari iyo tipe tukayitora hakiri kare tukagukomera iryinyo. Ariko guhoma birafasha cyane, iyo cyane cyane tubonye infection itarashika kure.
Icyagutumye we wiyumvira uti jewe ndatashe mu Burundi ni igiki neza na neza, kuko abantu bari mu mahanga cyane cyane aba jeune baba bafise ubuzima imbere yabo, bavuga bati nzokorera amafaranga menshi, ndafise diplome yanje, ngira ntangura ubuzima nkore ntere imbere, kuko bavuga bati naja mu Burundi kumbure sinzokorera amafaranga nkayo nkorera hanze. Ni igiki cyagutumye we uvuga uti jewe ndahagurutse vuba mu mwezi ari imbere ngira ntahe mu Burundi?
Ikintu cya mbere navuga ko cyatumye nk'ahantu ko nshaka gushyika kuri iyo ngingo yanjye, mbona yuko gufasha igihugu navukiyemo cyangwa kongera kuvukiyemo gutera imbere, kwiteza imbere mu bumenyi naronse byaba byiza gusumba, kandi umutima wanjye urabishaka. Ubwa kabiri naho natekereje gutaha mu Burundi kubera uyu kuri mu mahanga ukorera amahanga, numva hari ikintu kibuze, urakora bakaguha amatakse, ukora ibindi bihugu uteza ikindi bihugu imbere haba biwanyu ukuvume ngo hari ikintu kibuze. Rero gutaha nari naronse opportunities ibiri muri Afurika, mu Rwanda no muri Malawi, barampamagaye kujya gukorerayo kuvura neza. Rero icyatumye nshanza kujya mu Burundi, naragiye muri uwo mwaka kugira ndabe ko niba hari uburyo imbere y'uko nza gukorera ibindi bihugu byo muri Afurika, imbere y'uko mfata izo zizi opportunity zari zacu imbere yanjye, nshaka kuraba ko mu Burundi hoba hari uburyo nagenda guterera.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi na Makinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Shoti mukunda radio Ijwi rya Amerika, makuru n'ibiganiro twacyo bafite muri aka kanya hano bigarukiye. Dushimire engineer Peter Handu yadufashije mu hinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yafashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri micro, ari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Tubashimire rero mwese, mugire umugoroba mwiza, mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.